Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikoshikiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi iradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro mu isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda
buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta z'Ijwi rya Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, urararikwe buri munsi saa kumi.
Ikiganiro muri sanga mu gikorwa cyo kwitegurira amatora atekanijwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu, abanya politike bamaze gushikizwa n'imigambi munini bazogira uruhara muri ayo matora. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira na bamwe mu rwaruka ruhurikiye mu miryango itandukanye eka n'urutari mu migambi kugira ngo rutuyagire ibintu rwifuza ko abanya politike bosha imbere mu guhigenera ibibanza bya politike bitandukanye kuva ku kibanza cy'umukuru w'igihugu. Lionela ndayizeye akaba umwe mu rwaruka mu Burundi. Mwiriwe neza Lionela.
Ego ndabaramukije cyane ngaho ku Ijwi rya Amerika, ndaramukije n'abarundi bakora twumviriza mu Burundi n'ababa mu mahanga, turaramukije cyane.
Ego turi kumwe kandi na Irakoze Arnaud na Huki Mugambwe Ipona. Mwiriwe neza, mwaramutse neza Arnaud.
Mwaramutse neza, ndabaramukije ndaramukije nawe kwa twumviriza bose aho bahereye mwese ndamugira amahoro.
Murakomeye ngaho?
Tumeze neza, turakomeye.
Yego, ndi kugenda neza.
Yego, yego cyane.
Reka rero dutangure kuri wewe Lionel Ndayizeye, ubwa mbere na mbere mutubwire ibintu wifuza ko abanyapolitiki bashyira imbere, abanyapolitiki mu iki gihe batari bake bari kuratangaza, eka hari imigambwe imaze gushikiriza abazo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu.
Reka nongere nshimire kandi Ijwi rya Amerika idahengesha na guhereza ijambo urwaruka cyane cyane ngaha mu Burundi by'ukuri turashima. Hama novuga yuko abanyapolitiki mu Burundi by'ukuri barafite akazi gakomeye cyane, barafite akazi kenshi, nubwo kenshi biyo bagiza ni momera nk'abakatolika ngo mu kwibagiza ibyo nategerezwa by'ukuri. Urana yuko abanyapolitiki mu Burundi niyo bagize ibyo bategerezwa, bafite programme nini ya cyane, kuko urabona uno munsi aho igihugu cyacu kigeze n'ahantu hataraho kuvuga ngo jewe narahegeje, n'ahantu by'ukuri bari bakwiye gukora by'ukuri. Tuvuga ati bagasanira bavuze ngo ubutigu burageze, hari hageze ubutigu bwari bugeze ku Barundi, aho Abarundi bavuga ati kadutore indongozi by'ukuri, indongozi zidushikana ku iterambere rirama no ku mutekano no kunywana bikwiye apana bya nibyo gucishakisha hejuru. Byukuri abanyapolitike rero ntibajemo, ntibaje mu mahiganwa nk'amatora yabaye za 60, nk'ayabaye za 2010, nk'ayabaye za 2015. Byukuri niba nihabe ukwerekana ubutandukane buboneka cyane, aho abanyapolitike baje mu mahiganwa baje gutogwa bongere Abarundi batore bongere bitoze, byukuri biboneka kugira igihugu cyacu gishobora gukogorora gitera imbere. Kuko murabona ahantu turi no munsi ko tutokuma mashi cyane yuko tura ibintu bimeze neza cyane, ahubwo hari hageze rero kuvuga ati twikosore, turabe yuko gina natwe tugira umushimuka w'iterambere n'ibihugu byo muri Afrika no munsi uko ngene biri kubiratera imbere biteye n'ubwoba, natwe tukaje kuri urwo rugero n'ahandi yaho turi byukuri. Urabona ko atari ahantu heza, ahubwo ni ibintu biteye isoni. Urabye uko ngene Abarundi bari abantu bijunja n'ijamba, igihugu cy'u Burundi gifite abantu b'abagabo n'ijunja n'ijambo, ariko urabona ko ngene siko turasubira inyuma. Aya matora rero byukuri atubera umuco, atumurikire dushe gutera imbere mu buryo buboneka n'amakungu hamwe adutangarira.
Lionel, muravuze ikibazo gihamba cyane rwose cyo kunywanisha Abarundi cyane cyane rwaruka, icyo gikorwa cyitaweho gute? Murabona ko hariho ingufu zikomeye z'abanyapolitike mu rwo rwego?
Ego naravuze abanyapolitike leta imaze kujaho, naravuze yuko je nkunda kuvuga yuko leta ari ikintu giteye ubwoba, leta mbuga kwa ikintu cy'imashini giteye ubwoba kuko ibintu cyose cyo ariko cyo kugwa leta itagize mu ruhara byose nta kintu kimwe na jewe ndumujene ndingaha no kwiyumvira gushinga ihinguriro kanaka leta itanteye intege leta itanyeretse aho nubaga leta itafasi iyo misoro ngo iyipunguze nta kintu kimwe noshikako ibintu byo kunwanisha abarundi ni leta itegeza kubigira nta wundi umuntu ifamiye naka ni leta itegeza kuvuga ati abanyagihugu gutandukanya abanyagihugu ni leta ibigira n'ukunwanisha abanyagihugu ni leta itegeza kubikora kuko leta ni ifite responsabilite ikomeye cyane kugira ishobore gushyira ibintu niyo irregula niyo itegeza gushyira ibintu ku murongo ibyo bintu leta itabisizemo uruhara umbaza bari za leta zazinifage turabona babifate mu ntoki by'ukuri abanyagihugu banwane by'ukuri
mu kanya turakugaruka ko kugira ngo tubwire iyindi migambi abanyapolitiki bashyira imbere ko ikintu washimikeho mwashimiki ko cyane cyane no kunywanisha abarundi no gwaruka mushya ntahira koze ahano kubganya mwebwe imigambi abanyapolitiki bashira imbere cyane cyane mu gihe cyo kwiyamamaza n'ihihe kugira ngo ugwaruka ruze gwahabonera akarusho
murakoze cyane kuma Kristo Shefirije ubwambe na mbere nibamesha yuko mu Burundi ugwaruka ariko rufise dunini rufise ari gwishye cyane nisho gituma abanye politike mu migambi yose bafata migambi boshira imbere mu gihe cyo kwiyamamaza boshira imbere inyungu zoza ni rugwaruka ntizirwibagire kuko ibice 60% bigize rugwaruka ngaha mu Burundi ikiri naco rugwaruka rwo mu Burundi waravye ni igihugu cagiye kirabamwo inzane zaje ziraba harabayemo n'igihe bica bifata n'igihe igihugu cyangwa cyigira ingaruka za politiki zizanye ingaruka z'ubutunzi rero mu migambi boshira imbere cyane nka jewe cyo novuga ati ubwa mbere boshira imigambi abanyapolitiki bose bakavuga ati uyu mugambi wo gusubiza hamwe abarundi bakawutsimbatata uravye nk'ingo zimwe zora amategeko amwe ahora afatwa nayo gushigikira umugabo bisaba yuko hoje n'andi mategeko yutunganira nk'akarero urabona ko leta yagize umugambi wo gufata kugira ikigo gikinga amatati afatiye ku bintu by'ihonyabwoko n'iki ibyo tugiyeho haragiye uwo mugwi mugabo urabona yuko bikenewe yuko uwo muteza gukora ukaronka inguvu hariho n'ibindi ravye n'uyu mugwi ukora wo gusubiza hamwe abantu biciye umugwi twa CNTB urabye ngende biriko biragenda birasaba yuko abanyagihugu babandanya babigisha ngira amategeko akora kugira ibyane zihere iki naco urabye inguvu leta igira mugira ubutungane bwigenge irakenewe kandi yuko habaho amategeko ahana cyane abacamanza baja kubiri n'amategeko bagaca bagira ibintu by'ibiturire urabye ibintu by'imibano naho urabona yuko hakenewe cyane abanyapolitiki bashyira imbere cyane imigambi woshikiriza abanyagihugu na cyane cyane ugwaruka izanye n'ico bita bijya bya protection sociale gutegekereza kazoza kuko urabye akazi kugira umuntu akaronko biragoye cyane leta n'igitanga akazi siga mu Burundi gusa niho ku isi yose ugasanga utanguye akazi utebye cyangwa ugasanga ikora utwabe ndiko mvuga nk'abajya bashingwa manza bajya bavuka ugasanga bya securite sociale igira abagoro hari ikindi kijyanye n'ibintu by'inyigisho z'inyigisho ziba ziratangwa birakenewe uko abanyapolitiki mu matora boshira imbere imigambi ijyanye n'ico bita ibya entrepreneuria aho ugwaruka bugwigisha nyene goza rurisanura mu gutanga mu guha akazi no mu guha abandi aho bushikiriza imigambi ijyanye n'ungene ugwaruka goja hamwe mu mashirahamwe kugira bashobore gutegura imigambi ishobora guha amahera kubagurane kuri bashobora gutanga akazi
kubwanyu birakoze murabona ko hari abanyapolitiki bari kurashikiriza iyo migambi yose muri ko nkadushikiriza mwebwe
buri kureraba mu Burundi imigambi kenshi ibari nk'imwe gusa ugwaruka twese dutumiriwe no gusaba kuguma dusaba hajya y'umuvuga uvuga abantu bagiterana bikaja mu ngiro hama tukaraba nizo ntambaga izo tumije bintu bikaja mu ngiro cyo gituma nabo turabotora baraze imigambi hama barazi yuko kenshi hageze ibihe by'amatora ugwaruka bashusanga barukoresha cyane ugasanga bararukoresha mu bya propagande mu bya mamitingi ugaruka nabo guhabera amagabo rukavuga yatubatisa ati nibyo jeje mu mugambwe ariko imigambi uzoza ushira imbere niya nukuvuga ko ugaruka natwe dufite uruhara runini kugira abanyapolitike mu byo bashikiriza haba harimo imigambi kare n'ibo bacha kugira bashaka kubyifuza
iyo mugambi eka ijambo mukoreshe muvuze ko urwaruka rukoreshwa cyane cyane mu byerekeye politike turakigaruka ko ariko imbere yaho reka duhe ijambo umunywanyi wacu Elias mwiriwe neza
mwiriwe
muhiga Elias
Kimye kupuka honde kwa mtakana wangi
Ego me, kazina kikirondi kwa ukatugia
Ndekunga nai
Ego me, duga kuja ambo, mnafisiki wazo mnafisiki chumbu ya Tukotu mkachane chane iki ilu uruguwa luka mamazi Kwe mizwa, kwa libo wazo selu kimigamia wa matora tika nuzwe murundi Murui mwaka eka naba taragenwa bwabo bazoteba bagafata ibyo bibanza ikintu bo shikiriza cyo teze imbere ugaruka cyo bari nkirihe ibyo n'ibyo turuka tuvuga munsi bafite ikibazo mu afite cyumviro
bo ahanini
yego
ikintu mbona no kuvuga ubuti iyo radye ugaruka ahanini ko ayo amatora ne cyane iko bashyira imbere ugasanga niko bakoresha mu mafurukande no mu bikorwa byabo byose ariko iyo hageze nyuma ugasanga nta ruhara nta kibanza bariko barahugwaruka kiboneka mu bibanza biba byateguwe kandi mu bikorwa icyo nubona rero niwe mbona umuntu wese azoza ariko ashoba yagiriwe ubuntu agatwara iyo banza gushyira imbere inyungu y'ugwaronka kuko nko muri kino kibarabona muri kino durano kwa rukaru raheza amashure bakacavarunga kamwe barabara ugasanga nta kazi nta cyo bushomeri nibwo bugize kwa rukaru gusa ariko nge mbona nubwo ubuzi bugoye binyuzamo kubera abise babaye benshi ariko leta nayo igaca iraba
icyumviro mushikirije ni icyumviro na n'umushyantahe irakoze yari yashikirije reka tuhe ijambo
reka mbandanye gatoya
yego
hanyuma ikindi kiri hamwe hanyuma ikashyiramo imitanya mu rwaruka rugashobora kuyungunganya ikindi nacyo genosara mbona umuntu wese azoza ari mushasha yagira umuntu agatoka yonagura igihugu cy'ubundi ibyo mbona mbona igihugu cy'Uburundi cyamaze kugwa mu manga akakinagura neza na cyane cyane nk'ubutungane akabunagura kuko mu Burundi ubutungane bwarapfuye nta kintu na kimwe ubutungane buriko burakora agahindura neza mu butungane kuko igihugu kije mu gupfa gipfira mu butungane kuko ubutungane bujya nibwo bugize bugenda bugize igihugu hanyuma rero
amajambo abiri akomeye
akabunagura bukajya ku murongo ibindi byose bikaza biza bishingiye ku butungane niho mbona ibintu byogenda neza ariko batibagiwe ikibanza cy'ugwaruka kuko ugwaruka niko tubona ariko ruruhafira kandi ariko bakoresha cyane
Elias ibyumviro bushyirije n'ibyumviro bihambaye cyane rwose eka inyungu gushyira imbere inyungu z'ugwaruka ikakurika gukoresha urwaruka cyane cyane mu byerekeye amatora mukaba muvuze kandi ikibazo gihambaye cyane rwose cy'utungane
kandi ariko hagera kugabangana ibitegetsi ntibagwibuke na gatoya
urakoze Elias rero tuje ku kuri Lionel agicavuze ku ivyo bibazo nkora mutima bitatu mushikirije eka ugwaruka rukoreshwa amatora eka ugwaru inyungu z'ugwaruka zidashikwa imbere eka hamwe n'ico kibazo c'ubutungane muvuga ko butifashe neza mu Burundi uga ku ijambo Lionel Laize
ego murakoze cyane reka nongere mpoze n'uwo mu cuti wacu Elias adashura kuvuga hahagaze nico n'ikibazo cyane kubona uno munsi aho tugeze mu Burundi ushaka kumva ato utovuga izina ryawe urumva ko ari ibintu biteye isoni hama nagira ntari intege cyane ugwaruka nongere ndarukebura kuko aha mu Burundi mu bihe byagiye birahera mbere n'ubu turimwo murabona yuko abanyepolitike murabona ko ari generation zimwe yaba bavuye ku butegetsi yaba babushikiriye ni generation zimwe izo generasiyo rero zifite sisiteme yo gukoresha ugwaruka kandi mwarabibonye kandi n'ubu baracyarukoresha ugwaruka rero ikintu ugwaruka gwobona hajya umuntu atiye valiwa aba ari nk'umupfu kuko umupfu hajyamye ntiyihindukiza ngo yikorakore yumva hababaye rero ugwaruka by'ukuri birumere nk'abapfu raba ugwaruka guye valiwe mu myaka yagiye irahera abagiye baratwara ugwaruka gwarakoresheje uko nyene bamwe bari so batonde sheki bari so komiti n'ibiti byose mugo murabona uko nyine rwagiye rurahera murabona nabaje mu ma raporo muza makungu nibindi nibindi murumba yuko haharo hibiri byinzaruka ugwaruka ugwaruka rero gwevaliwe umugambo wo guturuka mu hose wo guturuka mu mugambo twara uno munsi wo guturuka mu mugambo SNBFDD cyukuri wevaliwe ubwasi ese ahantu ndiko ndaja haragendeka ese umugambo undimo undonderera amahoro aho ngomba gushika jewe ingomba kubashikana umushinga amateka cyanke ministre cyanke umutegetsi kanaka ugaruka byukuri byevaliwe cyane amaherere muri kahise ugaruka rwagerwa cemo byukuri byukuri aya matura y'ibihumbi 2020 byukuri habeho no vuga itandukanye ku buryo wandika no mu bitabo bavuga ati ngaye aho amatora ugaruka rwagiye gutogwa rugongera rwitojwe rwapasitse kugira rutogwe rwongera ruritoza mugabo niyo twagiye kubona ama violence ugaruka gwibye rukoko
muri iyo nyifato
amatora agera kugwa yose ugaruka byukuri rwagume ruja muri violence kandi arabanyapolitiki
iyo nede muri iyo nyifato ugaruka hari uruhara abanyapolitiki ba nabishyemo
none niba ndi babakoresha nibo bakoresha uramaze kumva ugaruka rufite umugambi uramaze kumva ugwaruka rufite amafaranga uno munsi ugwaruka amafaranga bahendeshwa amafaranga bahabwa nabo banyepolitiki babakeneye ibiti bakahendesha ugwaruka ugwaruka kukora turakenye ugwaruka nibwo bwinshi turakenye turaheza za kaminuza tukaja mu ibarabara bakatubesha yuko tuzoba bashinga amateka yuko tuzoba abaguvernere mugabize bintu bishikeko hama tukagenda kugira ama violence y'ukuri ugwaruka rudebike rudyame kare rufate izo mezire d'austerite cyukuri kugira ugwaruka muri aya matora n'ukuri n'ubyo kwigenze
neza
mu migambwe itandukanye by'ukuri kuko nta mugambwe n'umutagira ugwaruka hama abanyapolitiki by'ukuri nabo bikwita gashi babone yuko ugwaruka tuba dukwiye gukingirwa kuko nibwo two bantu dufite ingufu nico tabantu tuba dukwiye gukingirwa tukongera tukaronderwa n'ubwo buzinyene mugabo nico dufite ingufu zo kugira tubomore by'ukuri badukingire by'ukuri kuko mu bindi bihugu biteye imbere ugwaruka rubakingirwa cyane pahaporo y'abantu babasanga bagera mu zabukuru bacu ubwenge barabe kumere dushaka kubaka igihugu mugabo ridushoboye kugisambura
aha no kuri izo ziyumviro byashikirijwe na Elias avuga ko urwaruka rukwiye kudakoreshwa mu bya politike ahubwo abanyapolitiki bakwiye gushyira imbere inyungu z'urwaruka akaba yavuze kandi ikibazo cy'ubutungane utifashe neza mu Burundi muri iki gihe mwebwe aho mubivuga ko ibyo bibazo byose byo zibivuga ishikije
kuri amajambo yashikiriye ingana Elias yerekeye ko urwaruka rutakoreshwa muri politike nibaza ko twese ugwaruka twoza tufatira akazi ko gwaruka gukora ibintu byiza uravye gwaruka hari ofiso itigende n'ibirundirwa bye abarondye ntaye kwikukira no gwaruka uravye bihugu bimwe biratoga n'abantu bari mu gwaruka rero no hagarara ko cyane nuko ugwaruka nacyo twaza turata makosa cyane ku bandi ugwaruka hari nyifashe yose kuturanga nyifashe y'ubuntu iyo turi ko cyane ko sa kuwundi ni kurabona twa taruhara rusho ugaruka cyoteza kwibaze kuvuga tuti jewe nka jewe ngiye muri politike ndayigiyemo kubera iki ngo ngiye muri politike kugira nubake igihugu ngo ngiye muri politike kugira ndongera amarongo ibyo bituma ugaruka natwe dufise icyo tegeza kugira nyifata runtu nituje turumvita nubo wese adatuyesha wese azaturesha ni ukuraba ati uyu muntu aje ari umunyapolitike andi ndongera igihugu cyanje ineza igihugu cyanje iki nacyo cya kabiri kutoteza kama yuko imbere ya byo teza gukunda igihugu cacu igihugu cacu teza bikunda cane kuburyo naho caba kiri mu ngorane twoguma tucimbira ko gose kwamba tuvuga tuti hari bitagenda neza nivyo nivyita mugabo bitagenda neza ntigwaruka toteje gukora iki ugwaruka rero turasabwa natwe kugira ico dutereye mu gihugu bivanye n'ifaso twobazubwira tugize inyifato nziza ikuzogenda imbere tugize inyifato nziza n'abo bose baba bashaka kudusambura bavuga ati ese uje naho noja kumuraba ibintu yokora kuko ujya ameze gutya ikinagace yavuze yavuze ikibazo cy'ubutungane burya ibintu by'ubutungane byose ntamari y'ibibazo rero ico tuvuga kuraba iyo twavuye niyo turiko turaja nibyo hari bitagenda neza n'ubwire ibyo bigende ntibigende neza bakuko biva muri natwe abantu bagwaruka bavuga ati ndaronsa akazi ngaca ndabwisho rya mugenzi wanjye ati ujya turangana yaronsa akazi kare afite nibi ugasanga ngiye kujya muri biturire ngiye kugira iki ntabwo nkuruka natwe ije bitageneza twoseza kubivuga tukabisa nabanye politike washa ambare matinduka ari iki kwama tubgati ari bitagenda tuzanyizyo mugabo tutangenisha
utangira inyisho ivyo nivyo reka tubibutse cyo twese komo komo nabandanya kumbiza radio ejwi d'America turi kumwe na Janvier muri neza
muri cyane
muraho Janvier
eh turaho turakomeye dushimye imana
na kandi kazi nakawe ninde
Mufandori chima jamu.
Mufandori chima. Munafiki wazo munafiki mbilo. Tuka tumye iba mwe mwaru kakujina ngoba tu gire. Ibi nifuza wanya politika bu rangura. Imigambi wa rangura. Chana chana mwiki gire. Bucha batangura kuya mwameza. Mwameza alimbele. Duga kujina mwiki wazo yi chima mbilo.
Chima mbilo chanje. Mwambe mbatinda basimi mwekono. Mwumaya kanya. Hanyuma icyumviro nuko ugwaruka muri make rwamara kumirwa mu mpande zose hanyuma umwavuze ko mu Burundi bagiye kwitegura amatora nibyo amatora agiye kuba kandi ugwaruka nirwo rukunda kugira ingorane nyinshi cyane ivana ibibazo bitandukanye ha bibanye yo habaye ibintu urabona byakajagari kenshi na kenshi bifata ugwaruka ari nacyo gituma nanjye nkugwaruka icyumviro numva abanyepolitike ntibakwiye kudakoresha ugwaruka mu bibazo ibi na biriya byosuma kuko iyo abanyepolitike bashyize ku nyungu zabo ugwaruka wakumirwa kandi ariko ruguma rwakoreshejwe icyo dusaba rero tugasaba abanyepolitike bagiye kwitegura amatora ugwaruka rukwiye guhabwa ikibanza bwa mbere na mbere kikwiyendi nacyo dusaba mu bijyanye n'ugwaruka ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi igituma mvuga ko bidafite ikibanza gihagije iyo umuntu arangije amashuri yiwe akamara kurangiza amashuri hari igihe usanga amaze imyaka irenga umunani imyaka irenga cumi atararonka icyo navuga nk'akazi rero mu gihe ashyitse mu kibanza runaka akizigirwa agatorwa ntibambandi nk'uko mugenzanje Elias nimba atari miliyoneri yabivuze ugasanga bariko bajya ibiturire
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka duhe abashyira nawe turi kumwe mu kanya bagira icyo wavuze kuri icyo kibanza kidakwiye ugwaruka mu Burundi rutaronka ariko imbere yaho reka duhe ijambo Vincent nawe nyine arindiye ku murongo Vincent muraho
bwa mbere nagira ngo ndabahe mwiriwe
kumwe kandi na Arno irakoze nawe nyine akarugwaruka duga ku ijambo kibazo kindi
yego mwese hari nawe ahanini sinagomba ahanini kugira nk'ikibazo nagomba kugira nterano mvuge pilot photo yiyisije mwazanye uno munsi
yego
yego jewe ndiko ndaraba rero mwabajije ati ugwaruka icyo gwo kwitega ku masora agiye kuza mu mwaka
icyo gwo kwitega kwitega cyane cyane ku banyapolitike migambi aya banyapolitike boshira imbere ni iyihe
yego murakoze kubwanje imigambi abanyapolitike bari bakwiye kugira imigambi cyane idashimishije nabone nko gukora uko abandi bakoze ngo barabe se nabo bogira amatungo ibyo shaka abanyapolitike cyane bafise impuhwe zarabine ubusumeri buri kugwaruka kandi cyane budakora ko cyane mbona uno munsi twabye amasora amaze kuba amaze ko amasora agiye kuva nshya byenga amasora atatu abanyepolitike bagiye baboneka baratera imigambi myiza bakabyangisha ariko mugabo bashyize ku butegetsi usanga ahanini ikintu cyane cyane bitwararika imingo n'amahiganwa yo kuraba uko abandi bagenzi babo bakoze araba abiteza imbere cyane cyane abandi bakaza bagira uko onye ariko cyane cyane nagira se ntera akamo ugwaruka cyane cyane nimenye ko ibintu ari byo ari byo cyatwise mu ntoki ariko mugabo yashagaye ko nungo cyo cyakenye cyo ndukure ugasanga ugwaruka no munsi mu kugira amatora kuraba abafite iyo migambi myiza kandi nengo bahavesha no mu ngiro bashobora kuraba cyane cyane icyo bikora kuri no munsi yumvire nk'ugwaruka aba yahejeje n'amashuri ndetse no kuba yahejeje amashuri yisumbuye akaba mu kudagutora ikintu cyambere yisunga aje kuraba icyo umuntu amuhaye hari igihumbi yamuhaye ari icupa rya sinuse muhaye ngo dosiyoni rero ukoyeho ndabibwa nti uruhare runini inyarwanda dufise ugwaruka ariko mugabo bari inyuma ayo mahirwe bari bafise bakajya gutora bishinze ibintu bitagira ifatiro nubwo nzimeye cyane cyane ugwaruka nibirabe abanyepolitike izuba zose ubwira turabe abadufitiye kazoza abiro dutora atana kuraba ngo icyo baduhaye niho
murakoze Vincent na Janvier bashikirije ibibazo bimeze nka bimwe abo bavuga ko urwaruka rudafite ikibanza gikwiye Vincent we bakavuze ko urwaruka rutazi neza ingufu rufise ko kenshi na kenshi usanga ruja kuraba ibintu abantu abanyapolitiki baruha kandi rwari rufise ubushobozi bwo gutuma abanyapolitiki bahindura bagashyira inyungu azugaruka imbere Lionel Zimvira byabashiga nayo babiri Vincent na Jean Zemo bivuga kwiki
ego byukuri hari ubu avuze ati muri twota umwiko mu kubanye politike mugabo hajya iyo umwana agwaye hama ntavuzwe batumwika umukuri kumubyeyi yamubyaye ugwaruka aha mu Burundi nako natanga karore ku bindi bihugu maze kubona ibindi bihugu biratanga ijambo kugwaruka ati mugomba tugire gute mu ipfuzi rukegera ugwaruka mugabo muri kino gihugu tubayemo igihugu cyacu Burundi by'ukuri usanga begera ugwaruka rumwe rumwe ubwo uregereye ku butegetsi ugwaruka bemera uregereye ubutegetsi ugasanganira umwe urukundwakazwa ugasanga nibwo rubagijwe ijambo ugasanga nibwo rugombe gushika hejuru rero usanga hariho urundi ugwaruka kuko abari mu ugwaruka ngwegereye ubutegetsi ntibateye ipakaporo y'abandi boba batari muri ubwo butegetsi kuko ugwaruka nta dufite efekitife niniya cyane rero by'ukuri ugwaruka navuze yuko ruhendwa isanga sishwara umuri rurahendwa kuko rwakenye harya rero umuntu akenya yahejeje kaminuza agakina akabona ntafise n'uburyo buvira yiyunguruze bisi tuvuge ngaha n'amafaranga amajana ane uvuye mu gisagara ujya mu yindi karitsiye ukabona n'amafaranga urayabuze ukumva umuntu akubwiye ati ngiriribi atari rwagwaruka ruzi gukoresha konsiyanse yabo ati ese ibintu ariko arambwira birabereye cyangwa ntibibereye by'ukuri ugwaruka rukaraba ati ese ibintu ariko arambwira birabereye cyangwa ntibibereye ni bwa buntu wa muntu yavuga rero ugusanga bwa buntu kubera ya nzara kubera bwa bukene bwa buntu bukatuvako rero nagomba gutumira urwaruka ya nzara yaba bwa bukene bwaba gumana ubuntu buzogufasha kuko iyo bijya hose kuko kuva kera urwaruka rwamye rukoreshwa n'ubu nyine ruko rwakoreshwa mugabo rwari rukwiye kwerekana kuko nta munyepolitiki akunda urwaruka nta nabaho n'abariko baratwara uno munsi ntibashake birabire ko babandi bahora bakunda nyine babita bijya mbonera kure aho iyo biri hose yegereye ubutegetsi naraba aho iyo bayicaye hose aho iyo bariko arumviriza ikiganiro cyangwa aho iyo bayicaye hose yiyumvira ati by'ukuri iyo bimaze gushika kuki arabona yuko atarimwe arashika ko by'ukuri kuko ntibashobora kubakwiza bose ubwo butegetsi mugabo hageze bizima violence barabahamagara bakababwira babatunga urutoki bajya by'ukuri abanyepolitike nibareke gukokeza abanyepolitike nta n'abandi abantu nibo bari gukora bakokeza ugwaruka ugasanga rumwe rubakoze ikosa ugasanga bafashe wa undi yakorewe ikosa abandi nabo barabaretse ndetse n'ibintu abanyepolitike bakuye kuregera gushyira mu ntoki bagafata kumwe n'abashobora ugwaruka bakabisha ku murongo umwe
hano irakoze namwe mu gihe cyo muvuze ko yashikirijwe na Janvier na Vincent cyane cyane kugira ngo ugwaruka rudahabwa ikibanza gikwiye ugwaruka rutazi ingufu zarwo rwishinga guca uja mu byoroshye byo gufata ibintu abanyapolitiki baruhendereje duga ku ijambo reka ubwe nicyo uvuze ku cyinjiro cyashikirijwe na Lionel kivuga ko mu rwaruka kwita urwaruka mu Burundi ari ibintu byo kuvangura
turakoze cyane kunyongera kanya ugambira miraga amavuye yuko abonye politiki usanga bari hejuru baciye mu guhugwaruka hapimiriza no kugaruka yuko kugira gisho bushoboye guhindura utegeza kuja no mu migambwe hamarugiye mu migambwe kugira ushobore gushika hejuru ushobore kugira ubwizigirwa birava n'ifato yamwe nari nabutari hajya ibintu bivuga ati ibihe bigira abanyapolitike babanza barabaye ugwaruka bagiye muri politiki ari ugwaruka baja mu migambwe nuko ugwaruka natwe twagerageje tukinjira muri ayo migambwe tukinjira muri ayo mashirahamwe kugira na tuvirimbyo byacu bijya biraseruka hari cimbyo cyo kidaseruka utaje habona ngo uvuge uniganwe jambo kandi ugasanga n'umugambi wagomba ushikirize nta ushoboye gushikiriza cyo bigaruka kunyifatanya navuga by'ubuntu kandi ukamenya yuko nya twita ukoresha bisitse ukawagiye muri uwo mugambwe urabineza kuzanira hari abanya politike bakifata nk'abazeye akavuga ati uyu ko atari umwana wanje reka ndamutume ikintu kibi akashimira ibi ni hamwe navuga yuko natwe tuteze kuraba wowe sada tugana ko ibyo agomba tubarire byo bari byubaka igihugu n'ibitwubaka cyane cyane ha mugaruka kudakufatira ku bukene kuba umukene cyangwa kutagira uburyo sica igikuru nuko mwaruka sati nishobora kuva muri ubwo bukene intumbero nziza nufata niya tukijya guhanuza tugahanuza abantu tugafata no ku burero bw'abantu bwagugaruka bwagerwaje mu mashyirahamwe uraje hamwe urubuka urabye gene barondeye kwikukira abantu barondera bakaye imigambwe wasanga abantu bugaruka baje hamwe baravye ayandi experience mu bindi bihugu natugaruka rero twerekana gufatira ku ubwo bukene bwacu dutwara ubuntu tukaza turaba akaroro keza tugakura tukaza turaraba uwo twigira ko tukaza turaraba aho hose tushobora gushyira icyumviro tukahinjira kuko tugumye twikumiranaho ntize bari byiza bavuze kandi ikeke ikibanza cyo gwaruka ikibanza umuntu aracironera hajya kugira umuntu aje muri politiki bafise iyo mugabo kugira ishike kure nuko w'intemero irama ishobora utanga ibyumviro ushobora gushikana igihugu kure kuko ugiye muri politiki niko ushitegetse hamwe ubutegetsi ushobora gutwarira abandi natwe rero turafite uruhare ko hariho nk'ugwaruka rushika imbere ugasanga rwibagiye iyo guhavuye gukora ukora ibyo abandi bakoze aho guteje kubera abandi imbonezi ntavuze n'ibyo gukumirwa gukumirwa niyo mugabo iyo tugize urunani nka tumwe ugwaruka rwose ko rwoza aho duze turagira inani inani kubwira dutange ibyiyumviro byiza bifasha n'igihugu
tubibutse nshuti muri seko muri kumwe abandanya kumviriza radiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Defense muri aho Defense muri hehe akazina kawe ninde akandi akazina kawe ninde akikirundi ndandekura duga ku ijambo ikibazo cy'umuriro turi kumwe twatumiye bamwe mu rwaruka kugira ngo batubwire ibintu biteze ku banyapolitike muri iki gihe himije amatora mu Burundi barakumva duga ku ijambo
ego hanyuma ikintu abandi politike batubaye kinomi tubadukwiye igihugu tubadukwiye abanyapolitike
urashaka kwegera telefone yawe gari Defense uri kuvuga nabi egera telefone ego
nareko ndavuga hello
duga kwisha mutakumva Defense ndabona telefone ya Defense hisa ya ika umurongo wiwe usana uwacitse reka tugaruke ku mushyirantahe Lionel Ndayizeye hari ikibazo cyavuzwe n'umwe mu banywanyi radiyo ijwi ry'Amerika nibaza ko ari Janvier cyangwa Daniela bavuze ko ubutungane bwifashe nabi mu Burundi icyo kibazo mwebwe mukivuga kwiki hoko guki kugira ngo abarundi bose babone ko ubutungane bukora atawandya wangulo
ego byukuri sukubesha gutungana mu Burundi ntubuvuga ko bwera deko bukora neza kubera murabona yuko uvugira neza avuga yuko bukora neza hama mu bisanzwe uwabutizeho avuga yuko bukora neza mugo mu bisanzwe urageje kuraba ubutungane ukungene gukora mu Burundi nta bwigenge bw'ubutungane buhari ibyo byose nicyo tuma nguma mvuga ngo ngaruka hari abantu nguma bibagira ikintu kitwa leta nguma ngaruka kuri leta nabuze yuko leta ariyo iregira niregira ibintu byose by'ikoboho mu gihugu ukunyene ikintu mu gihugu kigoramye leta niyo iba yakigoramitse ikintu kigororotse leta niyo iba yakigoroye umunyagihugu mutoya mu mutara azohaguruka rero ubutungane mu Burundi by'ukuri urabona yuko bwitunganijwe nabi ubutungane mu Burundi urabona yuko hariho bamwe burahenga macane hariho imanza zidacibwa
imanza mu gucibwa naho gasanga umuntu yahanywe afunzwe imyaka 3 ukazomba ngo yambitse zera yaho hose ni yasizi ubushitiranganje babuhari hariho ababijejwe baba bari ngaho abanyagihugu bari hamakoro ugasanga barahembwa ugasanga ari nta sizi ihari ibyo byose nyuma mvuga kuri leta cyukuru ubutungane mu Burundi uko uno munsi bwo barukubura akora byukuri bwikwita gashi kuri amatora agiye kuba adotangura mu kwezi kwa gatanu hasigaye amezi ane kugira amatora atangure byukuri nicyo gituma mbwira abanyagihugu bose byukuri batore indongozi batore icyo bakiye gukuvuga ati uyu muntu byukuri apana byo kuvuga ngo ntacyo hazimara uwi wacu kuko abanyapolitiki nibo bacanisha mu abanyagihugu ngo ntacyo ko ari uwi wacu ngo shaka ibintu ngo bipfe ukazimara uwi wacu byukuri urumva yuko tuba tukiri inyuma niba tore umuntu abishoboye hama uyo ndongozi nayitowe ishirehe abantu babishoboye apana gushiraho umuntu ngo kubera gusa ngo yambaye umupira w'umugambwe ugucafite ko cyangwa kwanditse ko ngo yirukanga myorara ngo niwashoboye ngo umuntu afite competence yo kugira yubaka igihugu apana gushiraho umuntu ngo kubera ngo mwagendanye arashobora kuba mwaragendanye mugabo atabishoboye
icyo kibazo
mu Burundi incabwenge ni nyinshi cyane dushoboye gukora akazi ni mu gihereza akazi gikore ikorera igihugu natwe dushoboye gutera imbere icyo ku muvuduko w'iterambere n'igihe ibindi bihugu bikorera jako umuvuduko w'iterambere
icyo kibazo cy'ubutungane turakira kwa ko ariko reka tubanze duhe ijambo Steve muraho Steve muratwumva muri hehe ga Steve muri hehe
turi ibujumbura
ibujumbura akandi kazina kawe kirundi nende
nico niba ruta Steve
niba ruta nduga ku ijambo kibazo cy'imbiro turiko tuvugana n'urwa na bamwe mu rwaruka ku Burundi tukaba turiko tuvuga ku rwaruka mu bihe by'amatora tukaba turiko tuvuga cyane ibigambi rwaruka gusaba abanyapolitiki kurangura kugira rushore kwiteza imbere nago nyine nduga ku ijambo
ego turavye ukuri kuri mu Burundi tubona ikintu cihutigwa abifuza kwitoza bujimbere kuba kugwanya ubushomeri kuko turabona ko kugwaruka ari go rushikirwa n'ingaruka mbi z'ubushomeri kuko nibo benshi barenga 96% bakongera bakagwanya ubukene mu kugwanya ubushomeri rero hace haza no guteza imbere ibijyanye n'indero no guteza imbere ibijyanye n'amahinguriro kuko indero ifoke abava mu mashure baza igihugu kibakeneye baza igihugu gifise aho kibashira mu mashyirahamwe mu mahinguriro aho abo bantu baza bashikira bajya gukora muri icyo gihe iyo indero itameze neza usanga icyo abo abasohoka mu mashuri baba badakenewe mu mahinguriro ugasanga abantu barahejeje babuze icyo bakora kimwe na cy'umuntu yubitega ko gushyira imbere agateka kazi na muntu tandukane by'ibyo birori by'abantu bakaguma bubahirije gatika kazi na muntu umwe wese akaba afise liberté d'expression mu rurimi rw'igifaransa mu kwinyi bivuga yuko ari ubwigenge bwo gushyikiriza icyiyumviro uko abibona nimba njyewe uko ndabibona ariko ubundi abibona ntibibe intango y'indyane ntibibe intango yo gucanamwe yo kubwirana nabi yo gukoresha amajambo adahumuriza ababaza ku mutima ababaza mu kibano kuko ikibano kibiza niyo nkingi y'iterambere ya mbere
yego murakoze Steve ku bibazo bihambaye mu ushikirije mu shanahe irakoze hano Steve ati ikintu cy'ambere y'abanyapolitike bushira imbere ko bakugwanya ubushomeri kugwanya ubukene ka gushira imbere arasaka kazi na muntu eka no kuraba ukuntu ikibazo cy'umwidegenzo cyoshirwa imbere akaba umwidegenzo mu gushiriza ibyiyumviro ibibazo n'ibyiyumviro bya Steve mu bivuga kwiki
Steve kubyo arashikirije bwa mbere kubyerekeye ibyo yuko umunyagihugu wese yova mu bukene nibyo abanyapolitike mu migambi bashira imbere ukungene umunyagihugu wese umwene gihugu wese yoshaka kwiterambere rihereye hasi ibyo nimwe byo navuga mu migambi bashira imbere imigambi yoza ifasha umunyagihugu wari we wese ari umurima ari umworozi bakamuteganyiriza akazoza kuko hajya iyo umuntu atamerewe neza nubwo atameze atarimo ico afungura ataronka haba biramutuma muri we yumva ameze nabi biratuma n'uza wese yoza ashaka kumukoresha ibitameze neza iyo ushobora kugwa ko abantu batashobora kwihangana kandi kiyo cy'agateka kazi na muntu ico ni kibazo cama kibazwa mu bihugu byose hagati ya kazi na muntu ivana n'ibyo ubufatiye ko hari byo mwana yavuze byo gutungane havyo gicushikirije hari byo byo twita ama uburenganzira bw'umufitiye bujanye n'imibano amagasuga amadiva sosio ekonomike rero kibazo mu Burundi gikunda kuza ni byerekeye byo no kwita redwa civile politique mvuga ajya iragira bwo umuntu atari bijanye mu bantu izo nazo urumva nimwe navuga biravanaho abiyagi gutuba tugeze mukumva ko ubundi yoshora gushikira ico tashaka ndo kinyene no mwihanganira ibi navyo birava no kunyifato mu miryango aho tuba tubaye mu kibana aho tuba dukorera gukazi namwe navuga bavuga gubutane ntibige ngatwora bakandi yuko natwe muri kamere yacu kamere y'abarundi ico kintu gitageza neza bishoboka ko cyo kivuga nk'uraraba nko mu bucamanza bwa ngo bacamanza barahengama ukavuga ati none wajakashikiza ko uyu mucamanza yononye nuwa ugashura aba ati nuwa bari kora ngo hari ibiturire ugashura wagitanze nuwa cakiriye ninde wohana amateka cyafata bose hari kandi ibintu bituma ingorane ziba kutamenya amategeko urabona amategeko yu kimeshe mu Burundi yanse mu gifaransa asanga umunyagihugu ntazi itekuri mugenga ugasanga agiye kunguza nk'imanza yarenganye ugasanga yabuze n'uburyo kurondera uwo mufasha rero abanyapolitike muri imigambi yo mu matora bozana nyene nk'uko bari bayivuze imigambi yo gutuma umunyagihugu ahindura imyifato bijya n'uburenganzira abafise mu kumuteza imbere muri byose
Lionel tukatse kuri wewe kuri icyo kibazo Steve avuze cyagateka kazi na muntu eka ubukene ushomeri hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose mu rwaruka aho twamaze kumvisa abakuru y'indyane ziri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi n'urwaruka rw'umugambwe CNL akamu muha mutera ugaruka nk'urwo nakahe Lionel
murakoze cyane akamunotera urwaruka by'ukuri nuko bw'abararaba barakurikiye abantu bakinsirdibye abanyepolitike babinspira by'ukuri ubuntu babinspira ukuri ibyiza kuko inspiration ziratandukanye hari abantu usanga mu buzima bwabo binspira ugucanisha mw'abanyagihugu inzangano n'ibindi kandi abo barahari mu gihugu cyacu urundi kandi ni benshi ku mpande zose yaba abatwara bari ku butegetsi n'ababushaka abo ni ubwangano ya opozisiyo hariho by'ukuri abantu bumvise ukungene bavuga bumva yuko atari mikabo ari ugucanisha n'abanyagihugu rero by'ukuri hama leta nayo kubona arafa paseri uko ubushikiranganji bw'indagati mu gihugu bavuga ati ubu rero abaguverineri tujya turakorana ku kwezi gutashe kugira twevalue turabe ukungene imigambwe iri kuyakorana mugabo ukabona ko ibyo bintu byose nta resulta positive bafite kubona nta resulta positive bafite kubona umushikiranganji ashobora kuvuga ati tujya turevalue kandi ukabona yuko by'ukuri ukora ku makuru bari kuravuga ukabona yuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi twara kafite ati uwo muguverineri tujya tumukura tujya tugirana ubwo kumva yuko bamanyaguranye batemanye ukumva nta resulta resulta bagomba bafite negative ni ukuvuga yuko nta baguverineri ntibari kompetenti kugira bashobore by'ukuri guhuza no kunywanisha abarundi abanyagihugu ntabyo waba bashoboye kuko ibintu bimaze kuba amezi abiri amezi atatu mukabona muguma muronka resulta iri negative by'ukuri urabona yuko atabantu bo basize kutwizi rero ni ukuvuga yuko kujya kuntu baba babivuze yuko ati umuntu intara yiwe izoba ndanse muri ibintu by'amaviolence ariko bikaguma bibandanya uwo muntu akaguma atwara urumva yuko imvugo icyo bibayingira by'ukuri aho bategetse ntabwo dushaka uno munsi ku matora tugiye kwimiriza mu 2020 by'ukuri abapolitike by'ukuri imvugo ijyana n'ingwiro byo kugira bashobore igihugu gicuye gukogorora gitera imbere birashoboka uburundi bwa gusama constantialite kugira dushobore gutera imbere mugabo birateye isoni n'ahantu two tuba turi inyuma nk'ibirenge ahantu turi no munsi n'ibintu biteye isoni cyane ibihugu biri inyuma biri kubiratera imbere twebwe mugabo kuko turasubira inyuma rero n'ibikubita agashi kera umunyeshuri aba mugenzi we amurenze akanywa amata meza yarakubita urutoki mugabo ubu ibihugu turi mu karere kamwe biri kubiratera imbere twebwe umenya ntacyo bidutwaye
irakoze namwe mugira icyo muvuze kuri imvugo za Steve ubushomeri eka n'ubukene mu rwaruka eka agateka kazi na muntu cyane ubwo ruhagarara rwama ruri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe CNL duka kujamu
tashia shikirijwe nuwa mshunga na ezi ya kufuga ugambe na mbele tukote ya takumi ya yuko tukwezi tutumiri wa nugwa lakaruri mgo chane chane
ndumba telefone ya ilakoze itameze neza ilakoze matukumba
uunda banda wegonda wumva
duka kubandanya
Eneko nabwo yuko twese dutumiwe guhindura inyifato tugahindura ingendo y'umvira. Uravye ngene kera bari babayeho nubu kuva mu bukene bisaba ko umwe wese agica terereye mugabo na leta ifashije. Nivuga ko twohindutse tukigaza no gwaruka nk'akarero kuja mu mashira hamwe turagenderanira kugira dushobore kungurana ibyiyumviro habuze kandi cyo nobera ko cyane nyifato yo mugwaruka baba badasangiye imigambwe jewe birantangaza cyane uravye abantu baba batwara imigambwe hejuru ugasanga barumvikana baramananira imanza barasangira ugasanga hasi twe ugwaruka batinya kwihanganiranira bimwe navuga tugenda mu migambwe tutabice twagiye kurondera tugenda kugwanira abantu aho twogwanira ibyiyumviro byoteze imbere rwaruka byoteze imbere igihugu ibyo bibabaje cyane ariko ico je nka je nosaba nuko abo bantu bataba bazikwirengera bakabona yuko uyu ushobora kugira ico ashikirije kidasa n'iciwe ubwa mbere na mbere no guhimiriza inyigisho zo guhanura zo gukundisha igihugu abantu bakamya yuko igihugu giteza ko kibamwo dusangiye ibyiyumviro gusa hari utuyumvira ukundi ibyo ni bimwe twaca dusaba akagwiza inyigisho zo gukundisha igihugu abantu ubwa kabiri tukamenya yuko tuteza kubona mudasa twese ayo matora tuko bajamwo n'amatora asumwe uzonga sha gusubira bukabandanya nico gituma two kwirengera tukamenya yuko amatora ari higanwa rijamwo bose musashize ibyiyumviro kandi naho yoba heje yuko dutuzwa kubana kuko n'abana bavuga rumwe na karabavuga yuko amabara menshi ariyo agira ibintu byiza havuze ikibazo cy'ubutungane ikibazo gikomeye cyane tutongera mwogira higanwa kijyanye n'ivyo ariko ubutungane benshi barakunda kubivuga ariko navuze ni kuraba neza ingorane aho diva eske diva kuwa chamanza eske kuba cyangwa bakomateka bameze nabi atuma abantu bagira ibyo bashaka cyangwa urava no kwitwega tutavuga ibitagenda neza mu kuvuga cyangwa abanyishamanza bakabikuza tuvuga
ikibazo cyo gutunga ni ikibazo gihambaye cyane rwose ni waza ko tuzokirondera umunsi tukakivuga twatuyemo n'abantu nyene bajejwe utungane eka n'abafise ivyo bashikiriza ariko imbere yaho nagomba na Lionel agire icyo cyo cyane cyane kundyane ku kibazo cy'indyane ziri no mu migambwe twavuze indyane ziri hagati ya igwaruka migambwe ika indyane ziri mu migambwe hagati ya usanga Lionel hari umugambwe kanaka hakaba na nyakuri wawo ugasanga hari indyane nk'u ingaruka mubona izo bintu izo bya ku matora ni ihe migambwe itari mike irimo indyane hagati yayo ingaruka ibyo bishobora kugira ku matora ni iyihe Lionel
ego murakoze cyane hariho ikintu byose twagomba gushyika kuri bica nk'ibiriya kugira dushobore gushyikira ku iterambere riramo hari ikintu bavuga kigagira cyane stabilite politiki iyo stabilite politiki nawe umuntu ayitanga uwo muntu ategeza gukora ashimitse kugira iyo stabilite politiki niho ni leta leta rero niyamara gufata iya mbere ikumva yuko hari ikintu cyiswe nyakuri icyo kintu leta ikacemeza igashyira ku mukono ati ikintu ndacemeje ko cyitwa nyakuri bakacemera hakumva hariho imigambwe ibiri ifite izina marumvise yuko hariho imigambwe ngaha ngo yango kajya kantu ngo rijya barango risa n'iby'iwanje ngo rijya zina ngo ribigomba gusa n'iby'iwanje umva hama hari injyane ugasanga abanyepolitike by'ukuri nta kintu na kimwe bakora afasha ku gihugu ahubwo bama mu njyane z'amazina bama mu njyane z'ibicapo icapo ni cyo gikuru icyo si cyo kiguru kugira igihugu gitere imbere by'ukuri abanyepolitike hari igihe umuntu ashaka kwicara uruhande rumwe atsinda by'ukuri ati n'ubindi bihugu politiki kinywa nk'uko mu Burundi wacu bigenda by'ukuri abanyepolitike ni leta ibyo byose byitwa ngo nyakuri ikwa ni leti kigira simunyagi huku muto ya vigira kani sawa nye politiki wabu wabishi nilaho nukupuga yuko umugambo we meze uwisite kuizina uko utuwa mbushikiranganji umushikiranganji ako we meze atigendu kwa nana kakandi babu na yuko uomunu atatu yumugambo sikuri mbrawana yuko ni leti ngumangaru kwa kuri leti
aliko iwazo iwazo yabzavu ye mugambo ya hagati
ibati yabzavu umugambo ya hagati mugambo leta ili haja kugira ishwere kuregira na mtafari legilasyon leti ija hagati kujini yori ija hagati mumadini wa kabuta ngo wewe bahumbeka kuri kija muri vinge ibindi kabizamo
hali kabizia
ita nili kuyo kubuta ti ita vutunga ni vukakura huko tuwa vibudze aliku nge vutunga ni umaze buhesha ugo mshikanganji vijed kubu kamara vukahesha vuki horera urumba yuko ama aranyag politiki na wabachi wa shakira na wakadiana kujia kuinare
mero hata yuko
leta ija hagati kugira ishwere kutandu kanya babanu bakareka ibikuye ikidakuye ikizira nikizira leta nili kuyo mshira ujino kumurongo
mukanya tulaha jambo na ilakoza gili chafuze kuri choki wazo chini gane mmigambi aliko imbele ya huli kaduhi jambo Floribert muraho Floribert
muraho kuze kumi jambo
egume muri higa Floribert
jewe ndi monara ya Karusi muri komine gitaramuka
Karusi ya kani kazi na kawene ndi
niyo mburu Floribert
niyo mburu duga kuri jambo kiyo wazo chini mbele tukotubuga kuruhara kugwaruka ika ikintu ugaruka gukize kwa nyapolitiki duga kujamu
nuko twebwe ngwaruka na defanze ndugaruka kuko ndangije amashuri
yego
ariko nta kazi jewe mbona no bana baragiye ku ishuri ndimbera yukoreke izoduha kazi akazi kazova muri twebwe nuko nuvuga akazi kavuye muri twebwe nuko umuntu ashobora kuzinuka kwigara ugasanga iryo rigara urimaze ko amasaha 28 kuri 28 hama atana kimi bavuze gukora mu gitondo banzu ubwo gwaruka abo banyepolitike banza baduhindira kubera batinutse kwirigara nta kimi kimi winjije ukirigwaho abanyepolitike usanga kumbi nzara ya pike ngaho kwirigara atana kimi muri murahakura akakubwira amajambo kacho twagwa nayo hanyuma mu nyuma kaza gusanga wahenda icyo twebwe kugwaruka twebwe dushobora gushikiriza nuko abo banyepolitike bagiye kuza tuzoshobora kuronka amatora nuko ariyo wese yoza adufavoriza natwe akaduzanira inyungu zacu natwe tugwaruka dusanzwe turi mu byo bise ubwo bukene nuko hanyuma bimaze kugenda nkuko ubwo gwaruka niyo nk'iyiterambere mu bisanzwe ikintu cyo kubaka gihera kugwaruka ugwaruka imaze kuba inkingi y'iterambere ni twebwe nyine twibakira umutekano ni kuvuga ku bijyanye n'iyo side mwamuriko twebwe ugwaruka turabona yuko umunyepolitike wese azoza aducisha mu ugwaruka twebwe ibyo ntituzobimwemerera ahubwo tuzokubaka igihugu cyacu cyatwibarutse kubera barimo baraducanisha mu ugwaruka udusanga bitugoye cyane n'aya matora n'usaba ugwaruka kwigenza neza nujyane ry'abahururu kuko igihugu ni cyacu tudacubatse nta muntu n'umwe wundi azuza kucyubakira kandi igihugu gihera mu ntango gihera mu cyo kwaruka
Floribert murakoze impanuro mutanze ni impanuro zatanzwe na ahanini n'aba bashyanze turi kumwe ariko mu kanya ndabaha ijambo bagira icyo bavuze reka duhe n'ijambo kandi undi muri wanyi turi kumwe Theogene muri we neza muri hega Theogene
ni
Kigali akandi kazi na kawe ninde
yari yahageze kubera
duga ku ijambo egome duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro cyo tuvuga ku ruhara rw'urwaruka ni ikintu urwaruka rwiteze mu banyapolitike imigambi busaba abanyapolitike ko bashira imbere niye duga ku ijambo
duko rero urubyiruko buriya muri politike yo rusa nk'ibikoresho by'abanyapolitiki kuko ubundi ntabwo bikunze kugaragara ko urubyiruko rushyirwa no mu myanya ya politike uretse gukoreshwa n'abanyapolitiki icyo navuga ni uko urubyiruko rwakwirinda cyane kuba ibikoresho by'abanyapolitiki kubera ko n'ubundi ari abapolitiki baba bari ku butegetsi ari abapolitiki bari hanze barukoresha kugira ngo bo bunguke ariko kenshi nta n'inyungu mu rubyiruko rugiramo mu bikoresho mu mikorere y'abanyapolitiki aba nabo barukoresha uretse kurusuka gusa
murakoze Théogène kuri izo mpanuro rika duhi jambo irakoze Arno agiricavuze impanuro mutanze n'impanuro abashe nta twatumi bamye bashikiza ariko ndashaka kandi irakoze Arno muvuge no kundyane zama mu banyapolitike aho usanga imigambwe imwo imice myinshi duga kuri jambo mu kanya gato ndabona kanya kariho karihuta
murakoze cyane kangire ko nyarutsa imigambwe burya igizwe n'abantu aharuntu ari abantu ha mu runtu runtu rero hari gihe usanga iyo muri mwishimwe udasimwe rimwe bigasika mbwa ntimuhuze ku kibazo kiba cadutse cyangwa ugasanga inyungu rimwe murahanira murazigwaniye rero mu Burundi hari abantu bamwe bamwe batashobora kwirengera ugasanga bashwanye ugasanga n'umugambo urashitsemo kabiri kubera abantu batashoboye ku cyo kibazo cashitse kukibona kumwe bagatoye nyishuka umwe ibyo nabyo birava kandi ku nyifato y'abagambo ngaho batababona aho murabye iterambere ry'igihugu iterambere ry'umugambwe ugasanga bamwe bari yonjoreye cyangwa hari abibaza yuko ati jewe ntashikirije ikintu ngo cumvigwe ndagiye rero izo nimwe navuga ko twoterutsa guhindura ingendo kavuga ati tugiye mu mugambwe tugiye kubaka igihugu tugiye gutanga ibyiyumviro byo fasha igihugu ibyo rero imigambwe kubwisambuke ahanini bavuga ngo leta irabwira mu ruhara jesiko ndabibona kuko nibaza ko biva ku ngorane ziba ziri muri uwo mugambwe usanga abantu batumvikanye ugasanga ikibazo ntibagishoboye gutonya ishuka umwe ugasanga hashitsemo amashabira hamuravana kandi n'agasuzuguro usanga kashobora kuvuka mu mugambwe kaba abantu bamwe bagakengera ugasanga ari nshatse kuvuga ibyo bya conflit de generation ukavuga ati jewe ntagize iki sinogikora cyangwa twe nitwe dushoboye ugasanga haravuyeho umwikekano n'umugambwe urasambutse
mu kanya gatoya cyane rwose Arno akamu motera nyapolitike akamu motera ugaruka nakahe nk'umuntu utumwe nk'ureze
abanyapolitike n'abahemeza yuko ibyo bagira byose bwo kwibuka ko aba ari ababyeyi umubyeyi ariko ategura ibintu arabi neza y'ibibondo byiwe akarabi neza ija kure idoshika kure adicho gituma n'abanyapolitiko twahimiriza mu migambi yose bagira yuko bwo kubashira imbere imeza ya bose bakareka ariko gutumira mu ndoka mu byo kwegera ugaruka rago no rutumira kwama gumbiriza uwo wese azarubarira ibintu byiza byubaka bakareka gutubuntu bakareka bakamubashira imbere imeza ya bose imeza ya
umuntu amasegonda mwakoze amasegonda 45 Lionel akamutse abanyapolitiki akamutse agwaruka naba kwisaha amasegonda make
ego aka je kwa mbere na mbere kuri aka kagira umumpaye reka nagira ntangure kwanza icambere na mbere ngire semi yoyo ikwategura amatora byukuri igihagararire igere nkumara bitse byukuri mwiza kuko amatora ashobora kubagenda neza bigapfira muri semi kubera ubugabo n'ubuntu umuntu ataba yahagarariye
ego me
igira kabiri nagira mbwire abanyepolitike byukuri aya majambo ntabara amajambo avuga kuguruka gusa kuguruka gusa
ndabona kandi kagiye Lionel uzosubira kubatira kamo kugira ngo tuyage ndagushimiye cyane rwose Lionel ndayizeye ndagushimiye nawe Arno irakoze ku kanya mwese mwatoye kugira ngo tuganire ndashimiye Engineer Patrick yadufashe mu nyabwizi yuma tukaba dushimiye kandi na Facile yadufashe kugiranya ikiganiro turashimiye abanyamanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteye kamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye nshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikoshkiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mirwe neza nshuti mu isena mwe bakunzi iradio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.